mukomeza kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, ndabaramukije hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Frederic Nkonikije. Ndabaramukije nshuti mwese muduteze amatwi, ikaze mu biganiro byacu.
Yumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano ashya iyo sentare. Uburundi burafite itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga iyo sentare bajya bari kubarangira amasohoro.
Uyo ni Maître Lambert Nigalura ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashinzwe amanza bakurikirana ibyaha International Criminal Bar, akaba kandi ari mu rwi SOS Torture Burundi. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatanze uburenganzira bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 gushika mu kwezi kw'icumi mwaka wa 2017.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri Niger mu kwezi gushize ritazarangira mbere y'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ibiganiro yagize na mugenzi we w'igihugu cy'Ubushinwa byabaye ingirakamaro.
Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yatangaje ko polisi vuba aha yafashe toni 12 z'ibiyobyabwenge byitwa kokayine mu ijambo ry'Igifaransa. Izi rero ni zimwe mu nkuru tubagezeho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Tutangwe ku Burundi aho sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi kwa kane yahaye uburenganzira abashikiza amanza bayo bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka wa 2015 gushika mu kwezi kw'icumi mwaka wa 2017. Abacamanza bavuga ko abo bashikiriza amanza bazotohoza, abo bashingwa amanza abo bajejwe kutohoza bazotohoza cyane cyane ibyaha byakorewe mu Burundi canke ibyaha byakozwe n'abarundi bari hanze y'igihugu cyabo muri ico kiringo nyene. Itangazo ryashikirijwe n'abacamanza rivuga ko hari ibintu biboneka byatumye ingingo yo gutohoza ibyo byaha ifatwa. Abo bacamanza bavuze ko ibyaha byo mu ngwano birimo ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu hamwe no kuriza igufa abantu byatumye abantu barenga igihumbi bicwa mu gihe abandi bashika ibihumbi amajana ane bataye ingo zabo. Iyo ngingo yo gutangura gitohozwa yashikirijwe ku igenekezo rya 25 ry'ukwezi kw'icumi iminsi ibiri imbere y'uko Burundi bufata ingingo yo kuva muri iyo sentare. Iyo ngingo yagumijwe mu ibanga gushika ku wa kane itariki 9 y'ukwezi kw'icumi na rimwe yamara iyo sentare izo bifise uburenganzira bwo gutohoza ibyaha byakozwe igihe Burundi bwari bukiri umuryango w'ibihugu byateye kumu cyo gushinga iyo sentare. Uburundi rero bwagiye mu ntureka ya politiki hamwe n'imyerekano yabayemo ubugizi bwa nabi mu mwaka wa 2015 inyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangaje ko agiye kwitoza mu kindi kiringo. Abaneguye iyo ngingo bavuze ko yarenze ku ibwirizwa shingiro hamwe no ku masezerano yarusha yahagaritse ingwano. Mu mwaka wa 2015 akagwi k'abasirikare karagerageje gutembagaza ubutegetsi igihe Perezida Nkurunziza yari hanze y'igihugu. Abasirikare ba Leta y'u Burundi bahavuye batesha iyo kudeta. Muri iyi ndwi kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye igikumu ku ngingo yo kubandanya itegeko rya Perezida rifata ingingo zihutirwa ku byerekeye umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na politiki ya Amerika mu makungu bishobora kugeramirwa kubera umutekano muke urangwa mu Burundi. Yamara mu kiganiro umushikiranganji Urundi yajejwe imigendanire Alain Aime Nyamitwe yahaye radio ijwi rya Amerika yaratangaje ko Leta y'u Burundi yaguye mu gahundwe kumva kw'iryo tegeko ryongewe ikiringo. Akaba yavuze ko abantu bose harimo abanyamerika batekaniwe mu Burundi. Nyamitwe yavuze ko Burundi bwakoze intambwe ikomeye mu gutsimbataza amahoro mu Burundi kuvaho hatanguriye ibibazo bya politiki mu mwaka wa 2015. Nyamitwe yavuze kandi ko iryo tegeko ryo mu mwaka wa 2015 Leta y'u Burundi yari yahakanye kuva mu ntango ryongewe ikiringo riva ku makuru y'ibinyoma ngo yama ariko arakwiragizwa n'abantu bafise iyindi migambi bisangije ku Burundi. Leta y'u Burundi yarateye akamo impunzi zahunze mu mwaka wa 2015 kazisaba guhunguka. Yamara mu minsi iheze impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cya Uganda zabwiye radio ijwi rya Amerika ko ubwicanyi bw'abatavuga rumwe na Leta y'u Burundi bubandanya.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri Niger mu kwezi gushize kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha rizaba ritaryarangira. Idepartoma y'ingabo ya za Amerika, Pentagon, yasohoye itangazo ivuga ko itsinda ry'iperereza rya gisirikare rizagira ingendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Afurika no ku mugabane w'Uburayi kugira ngo rikusanye amakuru akenewe ku buryo ibintu byagenze mu gihe cy'igitero cyo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi. Abategetsi muri Pentagone n'abashinzwe ingabo muri Niger bavuze ko abarwanyi b'umutwe wa Leta ya Kiisilamu bavumbukiye ku ngabo zabo ku itariki ya kane y'ukwezi kwa cumi zica abasirikare bane ba Amerika na bane ba Niger hamwe n'umusemuzi nawe w'umunyaniger. Umutwe wihariye w'abasirikare ba Amerika wari uherekejwe n'abasirikare ba Niger bagabweho igitero nyuma yo kubonana n'abayobozi mu karere hafi y'umudugudu wa Tongotongo. Umwe mu bategetsi yavuze ko bamwe mu baturage bakekwaho kuba baratindije abasirikare bavuye mu nama kugira ngo bafashe abagabye igitero.
Muri bandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika, sekretari wa Departement ya Leta Amerika Rex Tillerson avuga ko atakutumvikana ku gihugu cya Korea ya ruguru kuri hagati ya Leta Zunze Amerika n'Ubushinwa nyuma yaho habereye ibiganiro mu gihugu cy'Ubushinwa hagati ya Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump hamwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Tillerson ari ku murwa mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa mu iki gihe yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru uyu munsi kwa kane nyuma yaho abo bategetsi babiri barangirije ibiganiro byibanze ahanini ku gihugu cya Korea ya ruguru hamwe no ku budandaji. Tillerson yavuze kandi kwa bategetsi ko ari babiri baganiriye cyane ku kibazo cy'agateka kazi na muntu hamwe no ku matati yo mu mazi yo mu kiyaga kizwi ku izina South China Sea. Ku byerekeye Leta ya Korea ya ruguru, Tillerson yavuze ko abategetsi bo mu Bushinwa bagaragaje muri ibyo biganiro byamaze iminsi ibiri ko batazigera bemera ku gihugu cya Korea ya ruguru itunga ibigwanisho ruhonyanganda.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88.3 FM 104.3 ni mu Rwanda naho mu Burundi twumvikana kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Tugaruke ku ngingo ya sentare mpuzamakungu yatangaje uyu munsi yo guha uburenganzira abajejwe gutohoza ibyaha byawe mu Burundi. Ni inkuru mugenzi wacu Eloge Burikaneza ari i Bujumbura yakurikiranye.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku byaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko byakozwe mu Burundi canke byakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka 2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no kubindi byaha byakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke byakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko byuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyene yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icho gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi igihe ico gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifise ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye mu masezerano y'i Roma kuko ibyaha bishobora kuba byakozwe byabaye ico gihugu kikigengwa nayo masezerano. Iyo sentare ibandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. CPI shikiriza kandi kukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ku ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ivyaha vy'agahomerabunwa ziba vyarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 2026 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo icyo gisata kidondagura ubwicanyi ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije uko abarezi gufa ukubanyuruza ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe ni hamwe. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 ibihumbi babarezwe igufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburiwe irengero hagati y'uko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare yarubura barundi bahunze igihugu kwa 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihatoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwije ijwi ry'Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabushuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asoza ravuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo byora bitewe n'uko bahonyanza amategeko menshi rwose harimo kutegera bagisha inama Burundi mu byo bateguye byose. Roger Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda Roje turagushimiye tukivuga ro kuri iyi nkuru. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya bajije ministre w'ubutabera w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana icyo Burundi bwaki uko Burundi bwakiriye icyemezo cy'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga.
Iyo ngingo hariya leta y'u Burundi ntiyatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyacanyi ibandanye bikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ko Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'u Burundi kubusubirira mu kibanza. Iyo ngingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Burundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bwigeze buyimenya. Mwebwe mwese mudukorondera amakuru bidasanzwe muzimenya ubunyeni ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda.
Ariko
iyo se twabinye twobandanye duhungabanya barundi
iyo sentare irafite uburenganzira iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano.
Oya mu gihe yari kuba yatangaye amatohoza imbere y'uko Burundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukarinda buvamwo iyo ngingo ntiyari bwafatwe
mu gihe
kuvuga yuko rero ubu unya iyo se ntabwo ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi
mu gihe none mu gihe mushikiranaje
akazi k'umutekano kawe ni kabi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka
mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza ivyo vyaha mu Burundi Burundi bwo byifatamwo gute
abo bafatwa nk'abaje gutera Burundi hama barundi nabo kuva kuri ntare rugamba baragwanira igihugu buri batokirwanira
muri iki gihe ikintu Burundi bugiye gukora ni ikihe?
Burundi burashikirwaho buhagaze budashikirwaho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma ubandanye bubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami.
Hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza abinjira mu Burundi ko ari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga kw'iki amasegonda 20
mbega iyo muri leta yagiriye habaye icyaha abarundi baraje gusaba gutohozayo ibitohoreza abagenzi ntiyatureke nko dutohoze iby'uburundi bwacu.
Mushikiranje w'Uburundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane rwose ku kiganiro mwahaye Radio Ijwi rya Amerika. tukivuga kandi kuri iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha itanga uburenganzira bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi, mugenzi wacu Etienne Kakezi yaganiriye na Lambert Nigarura yanonosoye amategeko mpuzamakungu ari mu rwego mpuzamakungu rw'abashikiriza amanza bakurikirana ibyaha bikomeye, akaba kandi ari mu ishyirahamwe SOS Torture in Burundi. Yatanguye amubaza ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare mpuzamakungu.
Ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha yo gutunguza amatohoza mu Burundi, twebwe twayakiranye ugweze, twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera. Ingira murazi yuko hari haheze hafi imyaka ibiri turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amatohoza, kuko mu bikorwa twakoze ari byo kwegeranya amakuru, ari byo kuvugana n'abantu bakora ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira, byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha, na cyane cyane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko zitagishoboye gukurikirana abakora ibyo byaha kubera ibibanza barimo, kubera babusumbye inguvu. Nicyo gituma bigaragaye yuko tutarira gusema. Byumvikana yuko umunsi twebwe tunezerewe dushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo, ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakora ibyaha no gukubita intare mu ruhanga abigize akagara ma Uganda mu gutoteza abo bateza gukingira.
Ariko nanone Minisitiri w'Ubutabera w'Ubutungane w'u Burundi Emero Lantine Kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha, ariko ko inkiko sentare z'u Burundi zishobora kubiburanisha nta kibazo.
Nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga, na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bw'u Burundi. Mu bisanzwe iyi ni rya sentare ko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko, nuhuwa yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite. Ibyo nabyo ntibikiri agaseseshwa muri sentare zo mu Burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo. Murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka w'2015, abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano, abantu bafatwa bukeye bagatozwa ibiziga, abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murangi izuba riva, abo bose ntibigeze bakurikiranwa. Nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe. Murumva yuko ibyo ari ukudashaka, ari ukudashaka no kudashoboka. Hari hageze mbe nihataba hararengeranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashyiraho sentare asanzwe abitegekanije. Byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukora akazi kabwo, nta kindi yari gushobora kuvuga. Nibaza yuko umuntu ari umutahura kuko ibyibo byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufise ububasha bukora akazi kabwo.
Maitre Lambert Nigarura, uri umwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpanabya mpuzamahanga, none se niba Uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaza gukurikirana gukora nkete mu Burundi, igihugu kivuze igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite?
Mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye. Ubuhoho niyo ngingo yo gutangura amatohoza yafashwe tariki 25 ukwezi kw'icumi. Hari hagisigaye iminsi kuri iyo leta y'u Burundi ze muri mu mayo masezerano. Byumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano yashyiraho iyo sentare. U Burundi burafise itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bari kubarangira amatohoza. Mu gihe rero banse kuvuga yuko bazuba barenze ingingo ya 86 y'amasezerano y'iyo mashyaka y'iyo sentare, ingingo u Burundi bwashyize ku mukono ubuzuba rero buciye mu makosa. Ariko naho bwo kwanka twigihambaye bizoba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono, ariko nta munsi uzokwica ibere kuko umunsi sentare ifashe ingingo kubera ifite amakuru yose ahagije. Amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga, amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu, mbere cyane cyane n'igisata cya ONU cyagize amatohoza cyerekanye ibyaha byakozwe abandi bikoze ningina byakojwe bijumvikana yuko atana matohoza menshi yo twari umwanya yosaba nuko leta itegezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko ira bifise ico kenegwa cyane cyane umunsi tubona nuko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye Burundi bufise itegeko ahubwo yo guca gutanga abantu bakurikirana kugira bitabe imbere y'intahe amasentari hezi baburanishe amasomo yandi.
Uyo yari Lambert Ningarura umushingwamanza deka yanonosoye amategeko mpuzamakungu akaba ari no mu ishyirahamwe SOS Torture au Burundi. Abana ijana na 66 bari mu Burundi batabutse uyu munsi bava mu kampi Induta muri Tanzania bize byinshi ku gihugu cyabo. Abavyeyi bazananye nabo bana basaba leta kwa abo bana boronswa bifungurwa bikwiye bakongera bakakirwa amashure naho umwaka w'ishure watanguye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijuru ry'Amerika Chris Munezero.
Karirimbo abo bana bahungutse baririmba nako bize mu makambi bari bahungiyemo mu gihugu cya Tanzania amakambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu. Aho bakiriwe mu ikambi mfata kibanza y'Igitara bari barindiriye gutahukanwa mu mihani wabo iri mu makomine agize intara ya Makamba. Abo bana bafise imyaka iri hagati y'5 na 17 bagize ibice 99% by'abarundi bahungutse uyu munsi. Nukuvuga 136 ku barundi 430 bahungutse. Batubwiye ko mu buzima bwahoramwo byari bigoye kuronka ibifungurwa n'ivyambagwa bifuza bakizera yuko bagiye kubironka no gusubira ku ishuri.
Irangu nda finance.
Ufite imyaka
14 ndaryohewe bazoba bakayisubire ku ishuri. Mikaramu na mapeki. Uza kuimana jize.
Mwikambi, waliri mwani yitwa gute?
Nduta. Shaku mhozu, nibiratu, uniforo.
Igirane za sherini. Oya mu Burundi ndahora ndiga mu wa gatatu. Shitsi nduta bacha bantwara ku ishure, cenda duga mu wa kane. Genda ndipfuza ko ndoshikira ku ishure. Nkipfuza ko ndoronka impuzu, nkaronka makaye, nkaronka makaramu, nkaronka ibirato. Ningene twokwiga neza ku ishure.
Ababyeyi babo bana batubwiye yuko bizeye ko abana babo batazorindira igihe kirekire imbere yo gusubira kwiga.
Nitwa Nimbona Joyce. Umwana ni ukumuhamakaye bamuhamakaramu zosingana za kumwandikisha baroyemera. Igituma nzi ko bazoyemera kuko nta bibazo barakora, niyo mpamvu rero bazomwemerera. Rwose
ku bijyanye n'ukubwena abo bana baheze bakakigwa, Leticia Niyonkuru, umusantere wa komine Mabanda, imwe mu makomine agize intara ya Makamba, amenyesha yuko baba abana bahungutse bizanye canke abafashijwe n'ishirahamwe HCR bose bafashwa mu buryo komini ifise, eka mbere ngo baroroherezwa no kuja mu ishuri.
Abaje bizanye bobo burumva barashikiranga bakatubwira ko baje nayo bakeneye ko tubafasha muri utusanye turiya. Abo rero twabwira ko abana bacaza mu ishuri kandi abana bari mu ishuri. Hari abandi rero baje kuvaho batangiye guhungurira icese bazanye HCR nabo nyine harimo abana n'ibyo rero bashashikira mu ishuri. Twahimeza bagati rero je mu ishuri imyaka 2023 cyangwa 3 nta kundi abundi buzima bugwaruka n'uwo usanga bisaba amahera ko harabasha bagenda mu marise aho tuje tutumeza tukabakirwa ntawo nikora kugira ngo babakire bige atamafaranga banje kuriha na YRC nihiri niyo yakira abahungu ifashanye na HCR nayo kandi rasuje gusatagira ikingira abana.
Ikambi ifata kibanza y'Igitara aho muri komine Mabanda yakiriye umugwi wa kane ari wo wa nyuma w'abahungutse bari bategekanijwe kwakirwa muri ico kibanza muri uyu mwaka w'2017. Aho Igitara hakaba hakiriye abahungutse baza bagana intara za Rutana na Makamba. Bitegekanijwe ko abandi barundi bahungutse basigaye ku 12,000 bitegekanijwe gutahuka muri uyu mwaka bazokwakirwa mu bindi bibanza byategekanijwe mu ntara za Ruyigi na Muyinga. Mikambi y'Igitara, Chris Munezero, Ijwi rya Amerika.
Kiste Munezero, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Reka noneho tujye mu Rwanda, aho abanyeshuri bigaga muri kaminuza Jomo Kenyatta yakoreraga i Kigali batunguwe n'umwanzuro wavuye mu biganiro byabahuje n'ikigo byahuje ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda. Uwo mwanzuro rero abanyeshuri bemeza ko ntacyo uje gukemura mu bibazo bari bafite. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi, yakurikiranye ibyo biganiro.
Ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga nuko ugomba kuba online. Hari na option ya kabiri yo kuba wayobora.
Uyu ni Emmanuel Muvunyi, umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda, asobanurira abanyeshuri barenga 300 bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu, abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online, cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu cya Kenya. Ni imyanzuro yamaganwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha.
Batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini Nairobi ku itike yacu, bamwe muri twege minerivare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora, kubona uruhusha ku kazi ngo ugiyo ngiyo, kubona iyo tike kujyana Nairobi, bamwe muri twege ntayo tuzabona.
Nimba ari iyo system bahisemo ya online, twege ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri online zihari. None uyu munsi baradufosinga kuba ari byo dukora.
Iyo ubona umuntu yishyura minerivare yiziritse umukanda yarangiza ngo ukumva ngo birakubise ngo university irafunze nta mpamvu mutabimenyeshejwe, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane.
Leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzabura uburyo bwo gukomeza amasomo. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu Rwanda. Umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake, cyane cyane abafite amikoro adahagije.
Nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza. Icyabaho nuko nagiye kuri University of Kigali, amasomo nasanze amwe batayigisha nayo bigisha, nukuvuga ngo hano umuntu agiye abonamo C, nukuvuga ngo kubona inyuguti ya C hano uba watsinze kuri Jomo Kenyatta. Ariko ugiye kuri University of Kigali, nukuvuga ngo kubona inyuguti ya C bayifata nkaho watsinzwe. Mu masomo icumi yose, cumi n'abiri nari maze kwiga, ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri University of Kigali, ni amasomo abiri yonyine. Ni ukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri, twe tugiye kwiga imyaka ine. Icyongeyeho ni ukuvuga ngo aho masters handi bayishyura miliyoni n'ibihumbi 900, ni ukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi 600, ubu ngiye gutangira kuri University of Kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi 600.
Iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije, yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo, ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda. Leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitangire ireme ry'uburezi bunoze. Iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi 6 ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo. Ayo mezi ashira ntacyo zikoze, leta ihitamo kuzifunga burundu. Nubwo habaye ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda, abanyeshuri ndetse na kaminuza, iyi kaminuza Jomo Kenyatta yarangije kuva mu Rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri Sahara katuyibutse ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha uyu munsi kwa kane yahaye uburenganzira abashyize amanza bayo bwo gutohoza ibyaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017.
Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos yarayatangaje ko polisi vuba aha yafashe toni 12 z'ibiyobyabwenge byitwa kokayine mu ijambo ry'Igifaransa. Polisi ikaba igereranya ko iyo kokayine ifite agaciro kagera kuri miliyoni 360 z'amadolari.
Twabwiye kandi ko sekretari wa Departement ya Leta Amerika Rex Tillerson avuga ko atakutumvikana ku gihugu cya Koreya ya Ruguru kuri hagati ya Leta Zunze Amerika hamwe n'Ubushinwa nyuma yaho habereye ibiganiro mu gihugu cy'Ubushinwa hagati ya Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump hamwe na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko iperereza ku gitero cyavumbukiye ku basirikare muri Niger mu kwezi gushize kugeza mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha ritazaba ryarangira. Departement y'Ingabo za Amerika Pentagone yasohoye itangazo ivuga ko itsinda ry'iperereza rya gisirikare rizagirira ingendo muri Amerika, muri Afrika no ku mugabane wa Afrika gushakisha amakuru akenewe kuri icyo gitero.
Inshuti mwese mu kundira radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye kuri iyi saha bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu hinga bw'izoma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkundikije
na Eugenie Mukankusi. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Ibindi biganiro ni mu kanya isamoya n'igice. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika.